Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese mutwumva aho muri hose hano i Washington DC kuri radio ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ninjye uyoboye ibiganiro byacu by'uyu munsi kuwa gatatu tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani umwaka wa 2014. Ni saa 10 muri gice I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi.
Indwara ya kolera hano mu Burundi irahari, novuga yuko yiganje mu turere tw'ubuvuzi dushika nka 2.5 mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge, niho tumaze kuronka abarwayi hafi 89.
Uyu ni Dr. Tadeye Ndikumana, ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima mu Burundi, ari nawe uyoboye programu ishinzwe kurwanya sida mu Burundi. Yemeza ko kolera ubu iri mu turere tubiri two mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa ku isi, harimo icyorezo cya Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba, ndetse n'inama ihuje abayobozi b'ibihugu bya Afrika n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano I Washington. Izo nkuru zose turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Ntimucikwe kandi mugume ku maradiyo yanyu. Abatwumva, mbere yo kubagezaho izo nkuru zose n'ibiganiro binyuranye, tugiye guhera ku makuru akomeye avugwa ku isi muri uyu mwanya. Amakuru y'uyu munsi mwayateguriwe kandi mugiye kwagezwaho na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane, gakeye?
Gakeye neza Etienne Karekezi, namwe inshuti mwese muri ko muratwumviriza muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afghanistan, umugabo yambaye impuzu z'igisirikare cya Afghanistan yarayishe umujenerale w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongera komeretsa abandi basirikare bashika 15 bagize inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'izo mu bihugu byo mu mahanga bari bari mu gisagara cya Kabul. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko uyu musirikare yishwe yari General Major Harold Green, akaba yari amaze imyaka 34 mu gisirikare cya Amerika. Abaye umusirikare wa mbere akomeye yishwe ku rugamba kuva intambara itangura muri Afghanistan mu mwaka w'2001. Perezida Barack Obama atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise umugambi mushasha w'ubutwizatunga ungana n'amamiliyoni 33 y'amadolari azokoreshwa muri Afrika, kandi ukaba ugamije kuzomara ikiringo kirekire. Mu ijambo yashikirijeje ku munsi wa kabiri mu nama yerekeye ubudandaji hagati y'ibihugu bya Afrika na Amerika hano I Washington DC, umushinjacyaha Obama yavuze ko uyu mugambi uzofasha kuronsa ubuzi abanyamerika n'abanyafrika. Umutahe w'uyu mugambi munini uzobuvuye mu ishyirahamwe rya Coca-Cola hamwe na IBM ikora ivyuma vy'ubuhinga bwa none nka za computer. Ayo manama azohera araza guhera uno munsi wa gatatu. Umukozi w'abagira neza b'abanyamerika agira kabiri yanduye umugira wa Ebola yashitse ejo ku munsi wa kabiri ku bitaro vya Emory University mu gisagara cha Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Georgia mu bumanuko bwa Amerika. Amatangazo avuga ko hasano waronsa gahengwe. Uyo ni Nancy Whiteball, akaba yashikanywe ku bitaro vya Emory na ambulance ivuye ku kibuga c'indege z'abasirikare, aho indege yamushikanye imukuye mu gihugu cha Liberia. Whiteball yanduye uyo mugero akorera mu ivuriro riri mu gisagara cha Monrovia muri Liberia, aho yakorana n'umuganga w'umunyamerika Kent Brantley, nawe nyene ariko aravugwa iyo ngwara ku bitaro vya Emory. Icyo cyaduka cya Ebola kimaze guhitana abantu barenga 900. Aho niyo duharagije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Murakoze kudutega amatwi.
urakoze cyane Oriane itanga ishaka kuri ayo makuru akomeye avugwa ku isi ubwo naho mu kanya gato hafi ya saa 12 ubwo uza kutugezaho muri make nanone ingingo z'igenzi gize amakuru akomeye avugwa ku isi mu kanya gato rero no mwanya w'inkuru nyamukuru iyo munsi Mu Burundi icyorezo cya kolera kibasiye uturere tumwe tw'igihugu turimo umurwa mukuru Bujumbura n'intara ya Rumonge mugenzi wacu Eugene Mukankusi aravugana n'umuvugizi wa Ministeri y'ubuzima mu Burundi ari nawe muhuza bikorwa wa programu ishize kurwanya sida mu Burundi ni Dr. Tade Ndikumana Eugene Mukankusi aratangira mubaza aho kolera yibanze cyane kurusha handi.
Indwara ya kolera hano mu Burundi irahari, novuga yuko yiganje mu turere tw'ubuvuzi dushika nka 2025 mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge, niho tumaze kuronka abagwayi hafi 89, ariko kubera yuko ubushikiranganyi bwaciye bukorana n'abasanzwe babufasha na cyane cyane UNICEF hamwe na OMS, nta muntu yashoboye kwitaba Imana, abo bantu bose baravuwe kandi benshi muri bamaze gukira kandi n'ibikoresho n'imiti yo kuvura abagwayi irahari. Ahandi iyo ndwara iboneka ni ngaha mu gisagara cya Bujumbura, aho hamaze kuboneka abagwayi bashika 30, ariko naho nyine nta uritaba Imana kubera iyo ndwara, kuko uburyo bwo kuvura hamwe n'imiti eka naho babakirira harahari. Ariko murazi yuko icyo kiza cyakorera hano hegere ikiyaga cya Tanganyika, tubona uko n'ubukeye ko bwiza ariko kunda kugaruka. Rero tugasaba bene gihugu yuko bogira isuku na cyane cyane mu gukaraba amazi n'isabune, mbere abadashoboye kuronka amazi meza yo kunywa nk'abajya bavuma muri Tanganyika bageza bakayateka imbere yo kuyanywa kandi bagakoresha utuzu twa sugumwe.
Ni amahirwe ko nta muntu iyo ndwara yari yahitana, muravuga aho mu Rumonge n'i Bujumbura, ni iki cyaba cyatumye iyo ndwara ari aho ngaho iboneka ariho yibanda?
Murakoze cyane. Iyo ndwara ikunda kwibanda muri aka karere, kuko navuga yuko ikiyaga cya Tanganyika ni nka reservoir y'icyo yijya migeri itera kolera, residio kolere. Ariko n'ikindi kibituma ni uko usanga haba abantu benshi, hanyuma bigatako ntibaronka amazi meza, kandi uravye abahatuye kenshi ntibakurikiza cyane bose y'amabwiriza y'isuku, bigatuma rero nk'ubu mu gihe cy'iki amazi atakunda kuboneka, abantu ugasanga ntibashoboye kuronka ibikwiriye. hanyuma ya migera yisanzwe iri hajya muri Tanganyika, yo umwe agiye kuvoma amazi ntayateke imbere yo kuyanywa, ugasanga iyo migera irinjiye mu mubiri agaheraho agwara. Mbere hariho n'abantu benshi usanga naho bafite utuzu twa sugumwe batadukoresha neza, iyo bavuye ku musarani ntibaheza ngo bakarabe. Abo byo byose bituma iyo ndwara igenda yongera igaruka, kuko bavuga ko reservoir yayo iri muri Tanganyika. Ariko nibaza yuko dufatanije n'abandi bo mu bushikiranganji n'intwari hagati mu gihugu, abajejwe intaro bajya basanzwe baraba environnement n'amazi, nibaza yuko tutegereza gushyira ingufu hamwe kinga se kindi ni uko abenegihugu bose bakurikiza amabwiriza y'isuku arya cumi asanzwe ahari. Kandi
muganga
yuko hari ego
ni ntabaciye mu ijambo, muganga Ndikumana, ni izihe ngamba ubwo zafashwe kugira ngo mukumire iki cyorezo cya kolera kitagera n'ahandi kandi mubashe no kukirwanyaho kiri?
Novuga yuko imigambi ya mbere ni uko ufashwe yoja kwa muganga hakiri kare kugira ngo ntihagire abandi yanduza. Aho rero nibaza yuko mushikiranganji ibikenewe haba amavuriro irahari, imiti irahari, hanyuma n'abajejwe kuvura iyo ndwara babizobereyemo babimenyereye niho bari. Gusaba bene gihugu yuko icya mbere ubonye ko kijya kimenyetso na cyane cyane iyo ari karacibwamwo akabona acibwamwo nk'ibintu bimeze nk'amazi y'umuceri, yihutira kwa muganga hakiri kare hanyuma bakamuvura kugira niho ashobora gukira n'ingoga. Ikindi ni uko bajya baba basanzwe babana novuga n'uwo muntu yafashwe na kolera, nabo nyine botezwa gukaraba, kunywa amazi, koza ibyo bakoresha mu gufungura neza uvuye ku batwa sumo gakaraba. Hanyuma mbere tukahamagara n'abenegihugu yuko hajya isabune ni cyangombwa mu muhana, amasabune ntazinze hanyuma dufatanye na kubaruje naho nkaho iyo ngwara iba yavuye bazo twagenda tugapoma kugira ngo iyo migera iheze ipfe yari ngaho kugira abantu ntibandure hanyuma mushikiranganje bujejwe amazi ka n'ibidukikije bakaraba yuko isuku haba mu gisagara cyane mu gisagara cya Rumonge ayibujumura ariko rirakurikizwa mbere aho bishoboka bakaronsa amazi meza abene gihugu ahambuga nka rejidezo eka mbere naho bidashobotse abene gihugu bagahamagarirwa gutegura amazi yo kunywa bakama bazi yuko isuku ari byangombwa ntagire uja muri Tanganyika cyangwa muri Ntahangwa wavoma amazi ayanywe atahejeje kuyateka mwagirire
ndabashimiye cyane muganga Tade Ndikumana kuri ibisobanuro muduhaye
murakoze cyane nawe ndabashimiye
urakoze cyane Eugenia Mukankusi tukiri kandi mu Burundi abacuruzi b'inzoga bariyama icyemezo ingingo ya Vice Perezida wa mbere w'u Burundi kireba amasaha utubari na zabari bigomba kuba bifunguye mu gihugu nibyo mugenzi wacu Tabita Mukamusoni uri Bujumbura atugezaho
tumwe mu duce tugize iyo ngingo harimo ko kizira kuja mu bunywero ufite imyaka 18 umanuka atari mu gihe wazananye n'umuntu akuze kandi wo mu muryango ushika ataraho nyine ubunywero acanishwa umunyororo uva ku minsi 15 gushika ku mezi 2 ni hadabu y'amahera ava ku 50,000 gushika ku 100,000 canke kimwe muri ivyo birabujijwe guhima inyoga yoreza umuntu ari munsi imyaka 18 mu gihe bikozwe icaha giharugwa kwatanze ikinyobwa n'ukinyoye abadufa kwa munywero imbere canke inyuma y'amasaha yategekanijwe uretse abahakora nye n'umunywero yamaze kumenyesha ko yugaye bazohanishwa ihadawu y'50,000 vy'amafaranga y'amarundi iyo ngingo rero icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi iridogegwa n'abasanzwe babeshejweho no kudandaza ibinyobwa kuko ngo ije guhungabanya akazi kabo Thomas Bukuru arongoye ishirahamwe ry'abafise ububare avuga ko biyamirije iyo ngingo ya Prosper Bazombanza kuko iyo nyanga amategeko asanzwe agenga badandaza
kwebwe tugengwa n'amategeko tugengwa rero n'itegeko yitwa code de commerce kuko suno munsi ububare butangwe kuba mu Burundi ububare bwabaye mu Burundi kuva utaranikuka nuko uvuga yuko n'amategeko yariho ayo mategeko yariho rero ntarahinduka kuko amategeko nkuko mubiza ahindukira mu nama nshinga amategeko ntahindurwa n'umuntu wese nuko yoba afise icubahiro kiniki avyubira cahindura oya kwebwe rero gushaka iyo tegeko barifute uko iyo tegeko batarikuyeho twebwe ucu turiyoroganiza kugira ngo dushobore kwitwarira leta imbere y'ubutungane kuri iyo tegeko kandi turazi ko zoyitsinda ahubwo bitegure kuzodushumbusha kugahombo turiko turagira bo turi amakoni turariha amatagisi turariha
nayo kubw'umwigisha muri kaminuza Bernard Nairaja icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu na ubasha afise bwo gushinga itegeko ahubwo afise ububasha bwo gushiraho ingingo ishira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu uwo mushakashatsi mu vy'amategeko yerekana ko ingingo y'126 yibwirizwa shingiro yaho nyanzwe
mwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi naca ncane mu ngingo yaryo y'126 ivyegera vy'umukuru w'igihugu bifata ingingo gusa zo gushira mu ngiro amategeko y'umukuru w'igihugu no kuvuga yuko icegera cy'umukuru w'igihugu ubushobozi bwonye nafise ari ugushira mu ngiro ingingo zafashwe n'umukuru w'igihugu aha rero iri tegeko gicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu ntushobora kubona iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryakurikijwe iryo ariryo no kuvuga rero yuko ingingo y'126 itakurikijwe na gato
umwigisha muri kaminuza Bernard Nairaja agasigura ko kandi ingingo y'159 ibwirizwa shingiro nayo nyine yaho nyanzwe kuko ngo icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu na bubasha afise bwo gushinga ibihano
uravyiri itegeko gicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu rirashinga ibyaha bigategura n'ibihano muri ivyo bihano mbere rirashiramwo ni gihano c'umunyororo ariko dusanzwe tuzi yuko mwibwirizwa nshingiro na cyane cyane mu ngingo yaryo y'159 agace ka gatatu akarongo ka 14 rivuga neza yuko ivyerekeye gushinga ibyaha n'ibihano byavyo bigigwa n'amabwirizwa ashinzwe n'inama nshinga amateka mu gifaransa bavuga ngo biri muri domaine de la loi no kuvuga nta ngingo y'umukuru w'igihugu canke y'icegera ciwe yozivuze ati ingendo y'iniyi irabaye icaha ico bita infraction mu gifaransa izohora ihanwa n'umunyororo ungana gutya
nayo mu ntara ya Ngozi mustaneri w'iyo komine yahagaritse iyo ngingo y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu igenga urudandaza rw'inzoga mu Burundi mu itangazo ryo kuri wa kabiri mustaneri Korotirida Charaziwe yamenyesheje ko mu gisagara ca Ngozi ubunywero buzohora gugurura isaha 9 z'umuhingamo bukugara isaha 4 z'ijoro mu mitumba y'iyo komine ya Ngozi naho bazokugurura isaha 7 z'umurango gushikisa 3 z'ijoro iyo ngingo mustaneri wa komine Ngozi akaba yayifashe inyuma y'imyidogo y'abadandaza bo muri iyo komine ko bakora bahomba kubera iyo ngingo y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu sabadandaza gusa rero bidoga n'abagendera mu bunywero bose baridoga ko ngo batacisanzura bikwiye nk'uko bashaka ivyo bigatangaza abatari bake ko abantu babuzwe kwidagadura kandi leta y'u Burundi iguma yemeza ko umutekano ukwiye mu gihugu ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
turagushimiye Tabita Mukamusoni kuri iyo nkuru wateguye abakomeje kutwumva namwe mushobora gukurikirana programu zacu zose ku rubuga rwacu rwa internet kuri adresse ikurikira ni www.voanews.com/centralafrica mwatugezaho kandi ubutumwa bwanyu bwose mutwandikira kuri radio yacu voa@com cyangwa se radio yacu gmail@com kuri Facebook mwakoresha ijambo radio yacu VOA mu ijambo rimwe gusa ubu noneho tuve mu karere k'ibiyaga bigari tuze hano i Washington Inama ihuza abayobozi ba Amerika n'ibihugu bya Afrika igeze ku munsi wayo wa gatatu kuri uyu munsi wa gatatu hano i Washington ejo kuwa kabiri Perezida Obama yarayatangaje ko abanyemari b'Abanyamerika bazashora miliyari 14 z'amadolari ya Amerika ku mugabane wa Afrika abayobozi kandi bari muri iyi nama ya hano i Washington baragerageza gushimangira ubufatanye hagati ya Afrika na Amerika kubijyanye n'ubukungu n'ubuhahirane muri inama kandi leta zunze ubumwe za Amerika nkuko bisanzwe irashimangira imwe mu ndangagaciro zayo ariyo demokarasi n'ubutegetsi bushingiye ku mategeko mugenzi wacu Edir Rwema niwe ukomeje gukurikirana iby'iyi inama aratubwira uko byifashe Edi
Usibye ayo mafaranga yatangajwe na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasosiyete yabikorera ku giti cyabo nayo yashyizeho akabo ubu ayo mafaranga akaba yageze kuri miliyari 33 z'amadolari atangaza uwo mubare Perezida Barack Obama yagize ati turizera ko noneho tugiye kuba abafatanyabikorwa mu bucuruzi yabwiye imbaga y'abakuru b'ibihugu baraho ngaho kugerageza kubaka inzego zigendera ku mategeko guhindura imikorere y'inzego za leta no kurwanya ruswa mu nzego zose z'igihugu mu rwego rwo kuzahura no kuzamura ubukungu mu bihugu byabo amasosiyete nka Coca-Cola na General Electric nazo zatangaje ko zigiye gushyigikira ibikorwa remezo no kugeza amazi meza ku baturage nkuko byagiye bivugwa n'abahanga mu bucuruzi ishoramari ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka rizagira hafi kuri miliyari 80 z'amadolari amasosiyete ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabaza kwisonga mu gushora imari mu bihugu bitandukanye bya Afrika amasosiyete arenga 90 ya Amerika nayo ari mu yitabiriye iyi nama mu rwego rwo kungurana ibitekerezo n'abanyafurika ku buryo ayo masosiyete yashora imari mu bihugu bya Afrika usibye ubucuruzi n'ishoramari abayobozi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugirana ibiganiro n'abanyamakuru kuri gahunda nyinshi zitandukanye zirimo imiyoborere myiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu umutekano na politike kuri uyu wa kabiri intumwa yihariye ya Perezida Barack Obama mu karere k'ibiyaga bigari Senator Russ Feingold yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru aho yongeye gusaba abakuru b'ihugu kwirinda guhindura itegeko nshinga kugira ngo biyongeze igihe ku butegetsi. Feingold yavuze ko yizeye ko ba Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi na Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazubahiriza itegeko nshinga igihe amatora muri icyo gihugu azaba yageze. Mubajije niba hari icyo abo bayobozi bari bizeza Amerika kubijyanye no kuva ku butegetsi igihe cyabo n'ikigera. Feingold yavuze ko kugeza ubu nta numwe muri abo bayobozi wari wagira icyo abivugaho nubwo mu manama bagirana bakomeza kubyibutswa. Ras Feingold kandi yavuze no ku kibazo kivugwa mu Rwanda kijyanye no kwibasira abatavuga rumwe na leta, akaba yasabye u Rwanda kureka itangazamakuru n'abatavuga rumwe na leta gukorera mu bwisanzure. Yagize ati "Ubonye ibyo u Rwanda rumaze kugeraho byaba igisebo rusubiye inyuma kubera kwibasira itangazamakuru no kubangamira uburenganzira bw'abatavuga rumwe na leta." Ku kibazo cya FDLR umutwe urwanya leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Feingold yavuze ko ikibazo cy'uwo mutwe gikwiye kuba cyakemutse mu mpera z'uyu mwaka. Yagize ati "Niba dashyira intwaro hasi bazagabwaho ibitero nk'uko byabaye kuri M23. Inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika na Perezida Barack Obama irakomeza kuri uyu wa gatatu.
Turagushimiye cyane Edi Rwema. Nkuko bivuze kandi iyi nama irakomeza uyu munsi kwa gatatu hano i Washington. Twizera kandi twizeza abatwumva ko ukomeza gukurikirana imirimo yayo ukaza kuyitugezaho makuru yacu yo kumugoroba isa moya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Abakomeje kutwumva kandi iyi nanga murayimenyereye mu kanya gato tugiye kubagezaho Amerikana. Ni ikiganiro ku byaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu bihe byashize n'ibyo turimo. Uyu munsi mwagitegura mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika, imiryango y'abantu kabiri kose yagize gutya irazimira. Na n'ubu abahanga barakibaza amarengero yabo byarabayobeye. Nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mesa Verde ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ni muri leta ya Colorado. Mesa Verde ni mu rurimi rw'Icyespanyol bishatse kuvuga ijambo kurindi ameza y'icyatsi kibisi. Ni ahantu heza pe. Hari imisozi n'ibibaya n'imigezi y'amazi menshi y'urubogobogo. Muri iki gihe hari pariki y'igihugu. Hashize imyaka igera ku 1900, aho hantu Mesa Verde hari hatuwe n'umwe mu miryango y'abasangwa butaka bo mu bwoko bw'abanavajo. Muri iki gihe abanavajo bita uwo muryango Anasazi, ni nko kuvuga abakurambere. Abo bantu Anasazi bari umuryango w'abagwaneza cyane b'abahinzi borozi n'abahigi. Umuryango wari ugizwe n'abantu bagera kuri 200. Imisozi yabo yabagamo ibirugu binini, ni ukuvuga ubuvumo, ku buryo iyo baterwaga bihinagamo umwanzi akababura akamwara. Nyamara bagize gutya rimwe kuri rimwe nta nteguza barazimira nk'aho batigeze babaho. Na n'ubu abashakashatsi bayobewe irengero ryabo. Bagiye bate? Bagiye he? Nta gisubizo barabona. Kubera ayo mayobera, abahanga bapfa gukeka ko muri Mesa Verde hacanye uruzuba rw'ishyano ry'akataraboneka, noneho bamwe mu ba Anasazi barapfa abandi barahunga. Abo bahunze bashobora kuba barageze mu yindi miryango mu yandi moko, noneho bagenda bamirwa nayo buhoro buhoro kugeza igihe bazimiye burundu. Ariko nabyo nta kibyemeza 100%. Iri ni ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Aba Anasazi rero bahora bibukwa gusa ngo kera habayeho. Nyamara nyuma yabo, ariko bwo si kera cyane, undi muryango nawo wagize gutya urazimira rimwe kuri rimwe. Uwo wari ugizwe n'abimukira baturutse mu Bwongereza. Uwo muryango wari ugizwe n'abantu bagera ku 185. Mu 1585 bageze ku kirwa cyitwa Raonaki mu nyanja ya Atlantika nko mu birometero 30 by'ubutaka ubu ni muri leta ya North Carolina mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika basanze icyo kirwa ari cyiza cyane bahita bahigumira baratura nyuma bahuye nibibazo bikomeye cyane by'ibiribwa n'umutekano bahoraga baterwa n'abasangwa butaka bahasanze umuyobozi wabo yafashe icyemezo cyo gusubira mu Bwongereza gushaka ibiribwa n'intwaro kugenda no kugaruka bakoreshaga ubwato byafashe igihe kirekire cyane kigera ku myaka 2 agarutse n'abari bamuherekeje mu kwezi kwa 7 mu 1587 yasanze abantu 108 bose yari yarasize ahari wenda n'abari baravukiyemo nta kanunu na gato kabo nta nakantu na gato basize gashobora kwerekana ko aho hantu higeze haturwa hari harasubiranye bushyamba ibyatsi by'agasozi byarahigaruriye kugeza n'ubu abo bantu biswe umuryango wazimiye abashakashatsi barakibaza uko byabagendekeye barayobewe nshuti zacu ikiganiro Amerika nacyo umunsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteza amatwi
turamushimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro cya Amerikana kitugezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu bihe byashize nibyo turimo Shuti turi kumwe turi hafi gusoza ibiganiro byacu by'igitondo ariko mbere yo kubasezeraho ndabona mugenzi wacu Oriane itanga ishaka agarutse hano muri studio Oriane ni byiza noneho Oriane watwibutsa muri make zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru avuga ku isi muri iki gitondo birumvikana ndumvera kuri inama yahuje abayobozi ba Afrika n'abayobozi ba leta zunze ubumwe za Amerika hano i Washington.
Ego cyane Etienne Karekezi nkuko muvyumvise muri iyo nama Barack Obama perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika atangaza ko leta zunze ubumwe za Amerika ifise umugambi mushasha w'ubutwiza tunga hungana n'amabiliyoni 33 y'amadolari azokoreshwa muri Afrika kandi ukaba ugamije kuzomara ikiringo kirekire mu ijambo yashikirijeje ku munsi wa kabiri mu nama yerekeye ubudandaji hagati y'ibihugu bya Afrika na Amerika hano i Washington DC umushingantahe Obama yavuze ko uyu mugambi uzofasha kuronsa ubuzi abanyamerika hamwe n'abanyafrika Umugabo yambaye impuzu z'igisirikare cha Afghanistan yaraye yishe umujenerali w'igisirikare cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera komeretsa abandi basirikare 15 b'inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo mu bindi bihugu byo mahanga abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko uyu musirikare yishwe yari General Major Harold Green akaba yaramaze imyaka 34 mu gisirikare cha Amerika abaye umusirikare wa mbere akomeye yishwe ku rugamba kuva intambara itanguye muri Afghanistan mu mwaka wa 2001
Urakoze cyane Oriane itanga ishaka kuri ayo makuru ngiye kutwibutsa muri uyu mwanya mbere yuko dusoza ibiganiro byacu kuba dukurikira ku mirongo migufi ibiganiro byacu naha bihagarariye kuri mwe mutwumvira ku murongo wa FM ndabararitse mbararikiye ibiganiro byacu mu kanya gato guhera isa 12 mudukurikirane ku mirongo ya FM mu Rwanda mwumva ikiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika icyo kiganiro ni mu masogonda make kandi ni iminota 30 hagataho kandi kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.